murabandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu gatondo. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni kumwe na Louis Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro byo muri aka gatondo. Turi ku munsi wa gatandatu, uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi, abanyepolitike ntibahuriza kwishyirwaho kugira urupapuro rw'inzira ruzokwisunga mu gutegura amatora yo mu 2020. Mu nama yo guhanana ivyiyumviro yabahujije ku munsi wa gatanu, bamwe mu banyamigambwe bagize bati urupapuro rushasha rurakenewe, abandi nabo bati ntirukenewe. Umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yari yishikiyeyo.
Ishigo ry'urupapuro rw'inzira abanyepolitike bazokwisunga mu itegurwa ryo matora yo mu 2020 ryateye impari mu nama yo guhanahana ivyumviro hagati y'abanyepolitike yateguwe n'ubushinganje bw'intwari hagati mu gihugu kuri uno wa gatanu mu ntara ya Kayanza. Bamwe barongoye imigambwe bati urupapuro rw'inzira rushasha ntirukenewe. Ivyo bakabivuga bishimikije ko hasanzwe hariho urupapuro rwakoze mu matora yo muri 2015. Ico cyumviro cyatangiye gushikirizwa na Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL, kitacuhirirwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye.
Muravuga nk'ubu twihe rwabo tugire Federute. Jewe uwambwira ati Federute do Kayanza yari mbi ngaha cyendaze batanu umwe byo bakubivuga rumwe rwagenga amatora y'2015 bijya twe tubifate kome anakte, kuko iyo umuntu asinya ikintu akagishyira ku mukono abacemeje ko twebwe rero twavyemeje. Nagira badusamaza tubandanye urugendo dukore hanyuma twitegurira amatora.
Umugambwe ipo nabo bashikikiye ishigwaho yundi papuro rw'inzira ruzokwisungwa mu gutegura amatora yo mu 2020. Olivier Nkunziza n'umunyamabanga w'umugambwe badasigana iprona akaba n'umuvugizi wawo.
Umugambwe badasigana iprona turashikikiye kw'abanyepolitike tutegura ubwo rupapuro rw'inzira, kuko bitagenze uko ntahandi twaba turiko turaja, kandi saba ko ubushinganganji bw'intwaro yo hagati ngo bushyiramo ingufu.
Umushinganganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Bandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ko urwo rupapuro rw'inzira rukenewe, na cyane cyane ko ruzofasha mu ishyirwaho ry'amategeko amwe amwe ajyanye n'amatora. Mu bari muri iyo nama haciye hatogwamwo abagira umugwi uja gutegura urupapuro rw'inzira, ariko rero umugambwe Sabanya Frodebu urwo rupapuro rw'inzira ntibagwemera. Fenias Nigaba ni umuvugizi w'uwo mugambwe.
Twakiye tubona bashyiraho umugwi, uwo mugwi nawo turavye wari umugwi ugizwe n'abashigikiye ubutegetsi, bigasa byitwereka neza ko ibyo byose byari ibintu byari biteguye. Nacyo gituma ku mugambwe na Siruke Sabanya Frodebu kirya urupapuro rw'inzira ntabwo ntabwo ushobora kurushyira ku mukono, kuko tubona ko hariho ibintu byinshi no kwita zone d'ombre tutabona neza. Duhe tubijane mu mugambwe hama tuanze twiyumvire tuhanahana ivyiyumvire nayo ibintu byo kuza gusumiranya kwinshi ko vyemera.
Hagati umushiranganje w'intwara hagati mu gihugu yiyamirije ibyashikirijwe n'umugambwe Sabanya Frodebu,
kuvuga yuko twahamagaye abantu dufise urwandiko ngira mwakurikiye ingene imigambwe yose uko mwavyumvise nta numwe atahawe ijambo kandi nta numwe yaritamitswe. Ivyo birahambaye, umwe wese yavuze ico yumvira kandi ciyumviro cashikirijwe cyose cyanditswe. Aho rero nimva yuko kugera ngaho inyishu kuri cyo kibazo ciwe irabonetse.
Iyo nama yatumiwemo abantu 33 ariko hitavye 22 mu batumiwe, harimo abigenga aho mizuri y'Abarundi ariko nta numwe yitavye. Muri abo bitavye imigambwe ibiri yonyene ariyo Yanaki na Sonya Frodebu yatewe ko umukono kuri urwo rupapuro rw'inzira ruzokwisungwa mu itegurwa ry'amatora yo mu 2020. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho umunsi mukuru w'umuganuro warahimbajwe mu mitumba yose ejo ku munsi wa gatanu. Ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe i Nyanza mu manuko bw'u Rwanda. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwusa yari yahatubereye.
Nimucyo twese tuganure, amata yuzuye ibicuba, amasaka sagutse ibigega, n'intango zuzuye inturire. None namwe muri hano matuye mwese umuganura.
Umuvugo ucurangitse umusizi aragaruka ku gaciro k'umunsi mukuru w'umuganura mu muco nyarwanda. Ni umunsi wabereye mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, waranzwe n'imbyino ziranga umuco nyarwanda, amakinamico n'ibyivugo bishimagiza ibimaze kugerwaho mu nzego zitandukanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umuganura ubusanzwe mu muco nyarwanda uvuze igihe abanyarwanda bahura n'abategetsi bishimira uko umusaruro w'umwaka wagenze. kuri inshuro ubutegetsi bw'u Rwanda buravuga ko uyu munsi wizihijwe umusaruro mbumbe w'igihugu warazamutse mu buryo bugaragara. Madame Julienne Uwacu, ministre w'umuco na siporo mu Rwanda, aravuga ko umuganda utagishingiye ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi gusa, akavuga ko ushingiye ku musaruro wabonetse mu nzego zitandukanye.
Umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wazamutse ku kigero cy'umunani ku ijana bitewe n'umusaruro wabaye mwiza ibihembwe bitandukanye, cyane cyane igihembwe cya mbere cy'ihinga. Mu bucuruzi n'inganda bazamutse kuri 7% by'umwihariko bishingiye kuri politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, ndetse serivisi ikaba yaragize uruhare rungana 12% mu izamuka ry'ubukungu bw'igihugu. Tukaba rero dushimira Abanyarwanda n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare mu kuzamura umusaruro mu byiciro bitandukanye nari maze kuvuga.
Ministre w'umuco na siporo yibukije muri rusange igisobanuro cy'umuganura mu muco nyarwanda.
Umunsi w'umuganura ni umunsi wo gukomeza ubumwe bw'abagize umuryango, aho ababyeyi n'abana bahura bakicara bagasangira umusaruro w'ibyo bagezeho bakawishimira, ndetse ariko bagafata n'ingamba zituma umusaruro uziyongera birushijeho umwaka utaha. Ikindi gikomeye umunsi nk'uyu ni uko ababonye umusaruro mwiza bazirikana abatarashoboye kuwubona, cyane cyane abatishoboye kurusha abandi bagafashwa.
Kuri uyu munsi kandi habayeho kuremera cyangwa gufasha abatishoboye, aho abagera ku 1000 mu karere ka Nyanza babafashije kubona ubwisungane mu kwivuza, abandi 11 nabo babagenera inka zo korora. Hari kandi n'abahawe ibiribwa kuko bakennye. Uhereye ku babonye ubwisungane mu kwivuza baravuga ko byari bibagoye kwivuza. Uyu musaza aravuga ko uretse no kuvuza umuryango w'abantu batandatu ngo no kurya bimugora.
Yewe genocide yaranshenye intera n'ubumuga kubona rero n'icyo ndya n'intambara kaswe kuvuza umuryango w'abantu batandatu nk'umubyeyi unkoreye ibingibi ntacyo namugurane.
Kubabonye ibiribwa birimo umuceri n'ibishyimbo nabo bumvikanisha ko bari babikeneye kubera ubukene.
Bampaye umuceri n'ibishyimbo yuko ndindushye kandi nkabanduye ndumushonje nkaba ntagira ikintu.
Urya bigenze bite?
Nikumira aho ngaho nafungutsaga ntabwo nabihisha rwose.
Bampaye agafuka k'umuceri nkaba nishimye cyane, nshimira Leta y'Ubumwe, nshimira Perezida wacu Kagame.
Uyu munsi w'umuganura ku rwego rw'igihugu wanagaragayemo abategetsi bo mu bindi bihugu barimo Minisitiri w'Umuco n'Ubugeni mu gihugu cya Senegal, Minisitiri w'Umuco n'Ubugeni mu gihugu cya Burkina Faso. N'umuhango kandi waranzwe no guha abana amata unasozwa n'igikorwa cy'ubusabane. Umuganura mu Rwanda ufata imizi ku ngoma ya cyami mu bihe byo hambere wari usanzwe umenyerewe buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani. Kuva mu 2015 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kuwinjiza mu minsi y'ibiruhuko, kandi bugena ko ugomba kujya wizihizwa ku rwego rw'igihugu buri wa gatanu wa mbere w'icyumweru cy'ukwezi kwa munani. Umuco isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Bagira ubusajwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turashimiye bagenzi bacu mu Burundi no mu Rwanda, ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya. Ikaze mwese nshuti bakunze.
Jenny babiri batanditse bora byangoye bapfutse ngwaye nchangira ibibazo nchamurikiza kubandikisha sababu nawe so yarari mise nchansanga yandenga.
Uyu ni Nimpagaritse Jeanne, umwe mu bavyeyi bagira ku 1,500 barengeje iminsi isabwa na Leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bandikishije abana bavutse. Ico biriko birakora ku buzima bw'abo bana n'impamvu iyo minsi bayirenza turabigaruka ko hanze hato. Muze kuba hagufi ya maradiyo yanjye
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika abana baharurwa ku 1500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo c'amavuko muri commune ya Mpanda ni ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi ahanini abavyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha go kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwagusa nkuko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza inkuru tubazumenyesha makuru juri ya Amerika Diane Ndonse
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cha leta cy'amavuko ariko kubw'imvo zitandukanye birashika abavyeyi bakarenza iyo minsi nk'abakenyezi bo ku mutumba wagifugwe muri komine ya Mpanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza Nimpagaritse Jane numwe mubahuye niyo ngorane.
Je ni babiri batanditse. Bora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha se babona wese yarari. Mise ncansanga yandenga.
Ariko kandi harabakenyezi bavuga ko ahanini biva ku bugaba bwa bubakanye. Ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine. Abagabo nabo basaba ko muntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana. Kumvuza ubuzi bafatira
hano mu rundi buryo usanga umugabo ari wacu mukora cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira tugurusanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekesha umugore ari yaronka kanyaga kwiriye mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe kamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi afise karanga muntu yase wiba gashaka bavuga ngo rese bari ende kugenda gutora ko karanga muntu usanga umuntu arayo ubusa rero byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wa muhaye ranga muntu ko bomwakira hamugura papuro rw'umwana bakarumuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye n'ibaza ko ibyo byo tworohera nk'abagabo
uko kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifise ingaruka ku bana abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga
arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyarabyo byaduka utwaye kwa muganga nawo muganga akoraba irarira kwerugo rupapuro tarurufise mbara kandi ko batwararonderanye n'umufasha twese dupfuye cyangwa umwagapfa nk'umufasha gapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komine kacisanga n'ingorane ku kantu mwa bamwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo bana bakaci batangora kujyana kubera batanditse
Umwana atagira upapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure umukuru w'agacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri yo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo arabafise imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza ni mu gihe umwana afise imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure uyu ni ufise umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubwiyomvo
kubera igihe bandika Pasaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera atago nari mfise cyo gituma nacenda mureka kumwandikiza
mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko umuvyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abari watanga uruhusha hambavuye ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga 10,000 ku mwana nkuko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga Maze ibyo bigatuma ababyeyi batoroherwa gusubira kubandikisha.
Numara kugenda kwa burumatare bica bikurusha, ngende ugenda kwa burumatare ningende ucugenda kubisigura.
None nkahaga mu byeyi nyereka utagirisho kigazi, utari magacheri, nanki niwandikisha mu mwana. Kugira ngo nkino ati yacu midiye hamwe, ntibikunda.
Kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro. Bikora Imana Abia n'umusore w'imyaka 22 atazwi mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe n'abandi ndwi bavukana.
Kwabana n'ubundi ataramakosa yacu aho umuntu anundi bo tworohereza kugira turabe ko nyene ko tworonkanye n'izo nkaratasi z'amavuko zo muri komine. Bitatugoye.
Muri kino gihe amashirahamwe yitaho ineza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora isekeza ryo kwandika abana bafise imyaka 10 kushika ku kivuka abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi uko umwaka utasha amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abantu no munsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamwo ikibazo cyo gurirana ry'abantu akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komune ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagurana ko baronka udutongo tubakwiye menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira
Komine Gatara imuraro kubw'igihugu cy'u Burundi igizwe n'amazone atatu ubwo bwinshi bw'abantu ba muri yo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire ni umuhanuzi wa mustanyaje jwiterambere
ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi ariko twababa ingo 16,447 abantu mu komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibazo mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nk'uko biyeje gushikirizwa muri zizi imwe mu miryango iba muri iyo komine twagiye ku mutumba wa muhingira uri muri zone ya Gatara twabonye imiryango itagiraho ishinga isuka muri iyo harimo umuryango wa Sindakira Gregori ni umutama w'imyaka irenga 60 bera umukenyezi wiwe bafise abana 8 abahungu 4 n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise n'iyo bubatse mu inzu babamwo iyo muryango tugira munsi y'urugo Nimbuga bari basageranye twasanze umwe wabahungu bavuka mu muryango ariko arayo bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha ubavukana ikorwa byo kubaka iyo nzu
Nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
Mwene wanyarubatse mbegawe nzura haho ba
hari nga hanyene usikize jisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumba nta hano novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nyimbe umuntu azoronka igihantu hame hangana n'iyi ntebe azohakikiyo ntebe hicare bahave nta kundi
Se rugo sindakira Gregori amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umujyango twe naciye ubwenge mbona tari hari agatongo tunapukiyemo data yapfuye yakagurishije aca sigaza kandi kantu gatoyi niko kari mu nzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyu mujyango ubeshijwe no guca ingero uyu mutama w'imyaka irenga 60 ako dusambusa aheza akadandaza imwe ku ijana yatubwiye ko yaronse umugisha aheza akaronka amafaranga ari hagati y'2,000 n'3,000 bagaca baje kuyasumisha iyo yabuze naho amenyesha yuko baca bafunguye sambusa yakoze mubana bane bafise bane baraciga hamba vuye kwiga nabo nyene bari yungunganya kugira ngo basahirize abavyeyi babo niyo nkuru Euphrasie iga mu mwaka w'9
papa paronderera abana nawe nyene kubwiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyamvu no munsi arose no subiharage tirekana akaronka nikira cifwe avuga ati abirose no munsi avuga ati reka nanjye ejo nzoba narondeye
nka wewe udandaza iki
nje ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tw'udusogote n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonka ukuntu nokwironderera agakaye ari mu wundi mwene wacika mu kindi aradandaza nawe nyene amashyo
aradandaza hehe
tuvuka ngaho nyene aho ku mugumi
nyina abo bana afite imyaka irenga 50 abaye mu buzima bwo kwishuza
ni buzima bubi kuko amagara ari karamba ndabona ko abana bazokura nyine bari mu buzima bubi bwo kwiciri ingero
ahumvise ndabarimo ibyo bajyana aka gaparasera nyine nashikiye mwo inzu zaye zimananye gukira nyene imana yicaguma iramputwana imutwana mugo mwico gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byarababiri cyanke kugeza kuri batatu gusa nk'ukuntu mbayeho rero yaba yogirima nashitsino yaramaze kuza yo kubyara abana batatu sinari kurenza batatu ndazi kwa hayaho bakwiye neza
umutumba wa muhingira uri ku ingo zirenga 550 icyo kibazo cy'amatongo kiragishinga abanyagihugu baho ku buryo kibazo cirondoka rijyanye n'amagara meza bagishyize ku muzirikanyi uyu mukenyezi asinyaka 28 afise ibivibiri byonyine arimamwo asigaye nawe nyacha bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi yimije kubyara
norenza batatu mva n'abandengeje ubunyi urabona biragoye kubaho ufise abana benshi nkeza ngo nkicho bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo
uvuze ko wahejeje no kwimana irema ica bigenda gute
tuzoza turasezerana n'umugabo wanje yego turavukungene twobigenza kugira ngo tudare kuruge
ndushaka byarundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha Kim Marie Esperance amesha ku mitumba 18 igize komine Gatara agacimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayajuguhimiriza abanyagihugu irondokaje na magara meza muntu mbere yo guhangana n'igwiyana ry'abantu yibonekeza mu komine wabo ku mutumba muhingira muri komine ya Gatara Fidelite Shatse ijo rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingene atamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemo abavuganye n'ijwi rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemerera amatara amasahera mu nzira. Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye.
Kweba tubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize. Ubu turategereza turaheba
umwaka gusa. N'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na Cyanzarwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi, bemera no gutema insina n'imyaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi, ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo.
Kweba tubwiye ngo tutange ibibanza bashingemo amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize. Ubu turategereza turaheba.
Ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto. Aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze. Baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura, umuriro ndibawurekure, hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro, ubu muriro tuzabona bigenze ute? Bakatubwira ngo mutegereze
akibayutemendo ki umurogoraza. Ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda.
Bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere.
Kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangirika.
Ubu mwarimwe gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi.
Abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze. Ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batanabikoze ngo numuriro uze.
Batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro ngo ngaje ngitangenda muri saka twose munguze nanzi kogosha davati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga akikunguka ndaki ndi gukora
ngo muri mbamvu turi kushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane. Bavuga ko bwamaze kumvikana ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri abo baturage. Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho. Muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana n'amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se ahateganyirizwe kugera amashanyarazi. Ubu igisigaye kwari ukugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko. Ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabwo bukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi. Ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose mu by'ukuri umuriro barawubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa rege bwabitubwiye.
Aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu Cyanzarwe na Rugerero. Bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho.
Ni ugusaba bakaduhereza amatsinga bakaduhereza cash power tugacana tukishura. Twe dushaka kwishura.
Claude Ganza Munyamagana Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Arakenuye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo. Bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi barasaba kwimurirwa handi nk'uko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru y'Amerika muri Congo. Vedaste ngabo
Muri inkambi y'agateganyo ya Kavivira iri mu rometro bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategereje ko kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yasura iyi nkambi, izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7. Uyu ni Aimable Mutabazi, umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi ya Gateganyo.
Ibibazo biri ngaha muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba. Ntidufatwa nk'abantu, turyama nabi, turya nabi, turya ubugari baduha bwa pamwe n'ibiharage, hari aho bitagira amavuta, bidatetse neza, turya rimwe ku munsi. Ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo, batubwiye ko turya gatatu ku munsi. Gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi, turya iryo rimwe gusa. Hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu, sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye, tubikweretse nk'imatera baha abantu baryama ko ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara. Ni ibintu rero uburago, bakaguha karago kamwe ukajyama kusima, imbeho, ibiki byose biteye ubwoba. Dufashwe nabi. Ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane nukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transit iyo ngaha ikavimvira, batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna ni umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi, avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara,
ngiye nagiye kugarafiye, nagiye kabiri, nagiye kwikorera, najya nyibase zari zitandatu, nagaruse ke nagaruse ngatonda kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira kamereze imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugaravi.
Nyabyenda Dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha dufise indwara nyinshi, ariko umuntu ashobora kurwara ngo agenda kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze, yasubirayo bakamuha wa wundi. Nkaca bakarorero ngiye kwipfutsa mvugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza. Nkube ejo nagiye kwa muganga naragwaye, ndavuga ati nibaza umukibazo cy'umubyeyi urakize tinyaka bagwaye inzoka zambwire nabi, ariko nubu namujanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye vitamine none dushaka mundukure ngaha nk'umuntu afite indwara ntari bipimo bihari ngaha batupima.
Kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo, zisaba ishyirahamwe rya SERI ko ryazivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongwe. Uyu ni Emmanuel Nikutunga, impunzi wo mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe nuko twumva ngaho toilette vraiment ziratunuka cyane, ziruzuye cyane rwose. Ni ukuvuga ugiyemo n'uwo kuca ni seconde n'imwe uteza kuyivamo ukacuza kwenda kuza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi. Abantu ni benshi none abantu 1,000,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane. Niyo twifuza ko badukuranga badushikane imarindi baduteguriye.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira, Bwana Fredy Salumu, avuga yuko impamvu izi mpunzi z'abarundi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongwe ataruzura, ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ritaratanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa. Aha agira ati:
kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika, ile mashini banita mashini ya BIMS njiko na role yakamaye kwaregistre.
Hari mashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo, nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi. Kinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya PAMU kugira ngo rize gukora ibarura ritanga amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa. Tumenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Kavimvira impunzi z'abarundi zivuga yuko zatinze, ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Mongemonge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye. Inkuru iwe murashobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Na Lidiane twari kumwe tuzongere jo nkaho twahereye, ariko masaha ari imbere muraza gushobora kumva ibindi biganiro bitandukanye mu Kirundi n'Ikinyarwanda nka saa 10 hariho muri isanga ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 amakuru aza kubagezweho mu Burundi igice saha 1:30 naho tuzakubashikiza amakuru avugwa ku isi ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika Muranigwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale Saint Dominique shira mu gahogo canke Gloria kabaryohera abandanya kutwumviriza mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isaha mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi